Iyi ni radio BBC gahuza miryango. Ivugira Londres kuri metro 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interneti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:00 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:00 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Fredan Sengiyumu.
Wiriwe hote za matwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi ikaze kuri radio, kuri Facebook Live ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo zigenza makuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatanu tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu mu Rwanda. Ubutegetsi bwafashe icyemezo cyo gutegeka utubari gufunga imiryango saa 3 z'ijoro uhereye kuri uyu wa gatanu mu ngamba zo kurwanya icyorezo cya coronavirus gikomeje kuyogoza isi. Mu Burundi ho leta iravuga ko nta mpungenge itewe n'uko icyorezo cy'virus kitaragira mu gihugu hagati kugeza ubu gishobora kubangamira ibikorwa by'amatora ateganyijwe mu gihugu mu kwezi kwa gatanu.
Nta numwe azovuga ngo imvura yagwa binyagira cyangwa unyagira bungera bungere b'inyana ngo rishika ngahe iwacu. Mugabo naho cyashika turizira neza ko mu kwa gatanu kitazobashika ku buryo cyobangamira amatora.
Aho mu Burundi kandi urukiko rurengera ubusugire bw'itegeko nshinga rwategetse ko Domitien Ndayizera umukandida ku mwanya wa perezida muri ayo matora w'umukuru w'igihugu yemererwa kwiyamamaza. Umwanzuro wateshejwe agaciro n'icyemezo cya komisiyo y'amatora seni yari yamwangiye kwiyamamaza. Kuri Ndayizeye ariko ngo ntiyatunguwe cyane kubera iki?
Oya jewe iyo ndiko ndabura na bwa mbere na mbere nigira sentare washaka si ubwa mbere mbura jewe kuvaho naburaniyeho semfungwa ntapfungwa muzobaze igitumu baze inyoni nta na hamwe jewe nigeze nsinga.
Mu gihe ama leta atandukanye akomeje gufata ibyemezo bikakaye birimo kubuza abantu kujya mu ruhame, abakora umwuga wo kuririmba no gucuranga cyangwa gutaramira abandi ngo bari mu kababaro, ariko ngo ubuhanzi ntibuhagarara.
Nimpende mwari kamati wewe nendekwa nani mwingine kutafuta penzi imelizika na penzi langu umenipa.
Turavugana na muhanzi Kidumu uri Nairobi muri Kenya. Ibiganiro we na Florentine Kwizera. Ibyo byose ni nyuma y'uko Robert Patrick Misigaro abanza kunyarutsa amaso ku yandi makuru avugwa ku isi. Robert,
igitigiri cyamaze guhitanwa na coronavirus urwego rw'isi kiramaze kurenga ibihumbi 10. Ibiharuro biheruka gutangwa na kaminuza ya Johns Hopkins yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byerekana ko igitigiri cy'abandura kiri mu gushika ku cya kane cyo muri yoni muri Espagne, igihugu cya kabiri mu gukomererwa ku mugabane wa Buraya. Igitigiri cy'abahasize ubuzima cyashitse ku gihumbi mu gihe abo byemeje ko bamaze kwandura uwo mugera ubu bashika ku bihumbi 20. Abajejwe intwaro bakavuga ko icyo ari kikiri igitigiri ngereranyo. Intara ya Bavaria yo mu gihugu cy'Ubudage igiye gushyira ko amategeko akaze yo kubuza abantu kujya hanze mu kiringo cy'indwi z'ibiri mu kugerageza kugabanya ugukwirakwira kw'ikiza cya coronavirus. Ibyo zatangajwe kuri uno wa gatanu n'umurongozi w'iyo ntara Marcus Schroeder. Ni inkuru ya Damien McGuinness ari Berlin mushyikirizwa na Frontin Kwizera.
Kuva hagati na hagati mu gicugu cy'uyu munsi ni ukuvuga igihe cy'isaha zitandatu z'ijoro, abanyagihugu bo muri Bavaria ntibazoba bemerewe kuva mu ngo zabo kiretse mu gihe ari nkenegwa cane kuja ku kazi canke gusoma ivya nkenegwa. Ivyo bizoba vyemewe kandi abantu bazoba bari kuriwe kuja gusama akayaga, ariko aho ni mu gihe bazoba ari bonyene canke bari kumwe nabo mu rugi wabo bwite gusa. Ubushuhe buriko buraduga kuva mu ntango z'indwi bwatumye bamwe mu gwaruka bajana mu kigwi mu bibanza byo gusamira mu akayaga bita park batagiriye corona parties. Abategetsi bavuga yuko izo ngeso zerekana yuko ataco banezwe. Kugeza ubu hirya no hino mu Budagi, amabari, amazu y'ubutambiro, amashuri n'amazu y'uburiro ndetse n'ayandi maduka agurisha ibintu bitari bya nkenerwa cyane menshi yarugaye. Eka n'iyindi miji yo mu gihugu iriko irabuza abantu kuva mu nzu kiretse mu gihe badashobora kubyirengagiza.
Tubandanirize ku mugabane wa Afrika aho igitigiri cyawe bimaze kumenyekana ko banduye coronavirus cyashitse hafi ku 8,850 kikaba kigwije hasi inshuro zitandatu igitigiri cyamenyekanye mu ndwi mwiheze ibihugu bimwe birimo Senegal na Tunisia zahagaritse ibikorane byose by'amadini mu kugerageza kugabanya kwanduzanya ikompanyi y'indege muri Afurika y'Epfo South African Airways isanzwe iri mu bibazo bikomeye by'ubutunzi ihagaritse ingendo zose mu makungu hamwe no mu karere mu kugerageza kubahiriza ingingo ya leta muri Kenya bajejwe intwaro bavuze ko kuva mu ndwi iza ubare bwose uburiro hamwe n'ubuvyiniro bizoza birugara kare mu mugoroba umushyiranganje ajejwe amagara Mutahi Kagwe avuga ko indwi zibiri ziri imbere ngo zihambaye mu rugamba rwo gukumira iki kiza. Aya na makuru ya BBC. Naho rero ishyirahamwe ryejwe amagara ku isi OMS ryahimirije ibihugu byo muri Afurika gufata ingingo zihuta mu kwitegurira guhangana n'ikiza cya coronavirus. Abajejwe intwaro muri Guinea bagumye ku cyemezo cyo gukora amatora ya kamarampaka n'ay'abashingamateka yitezwe ku wa Mungu. Harabaye imyerekano yamaze amezi yo kwiyamiriza iyo kamarampaka yo guhindura ibwirizwa shingiro. Imyerekano yaguyemo abantu 30 iyi kamarampaka ishobora guhaka ry'umukuru w'igihugu Alpha Conde ko kuguma ku butegetsi ikiringo cya gatatu ni inkuru ya Will Rose mushikirizwa na Jean-Claude Mwambutsa.
Iritora rya kamarampaka ryakuruye impaka nyinshi mu gihugu kuko hari bamwe basanga bigamije kwemerera Perezida Alpha Conde w'imyaka 82 kongera kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ataha. Abayobozi babatavuga rumwe n'ubutegetsi barahamagaje abaturage kwigabiza imihanda kuri wa gatandatu kuko basanga iki ari igikorwa gihunyora itegeko nshinga. Uko bigaragara nta munyapolitike n'umwe usa n'uhangayikishijwe n'uburemere bw'icyago cya coronavirus, dore ko hamaze kugaragara abantu babiri gusa banduye. Gusa ibi bisa n'ibitangaje wibutse ko ibihumbi by'abantu byapfuye mu myaka itandatu ishize bazize icyorezo cya Ebola. Iyi virusi isa n'itugarije cyane iki gihugu, ariko urebye ibisabwa mu myiteguro yo kwikoma imbere hari abasanga nta bushishozi bwabayeho mu kugumishaho iri tora rya kamarampaka.
Igihugu cya Finland cyagenywe nk'igihugu cya mbere kirimo umunezero kurusha ibindi ku isi ku mwaka ugira gatatu ikurikiranya. Ibihugu byo mu buraruko bw'isi biri muri bitanu biri ku rutonde rwa ONU rw'igipimo cy'umunezero ku isi. Abajejwe intwaro bavuga ko ibibanza biri mu munezero kurusha ahandi ku isi ari ibibanza aho abanyagihugu bumva ko bisanga ahari ukwizerana hagati y'abenegihugu hamwe n'inzego nziza. Ibihugu vya nyuma ku rutonde ni Zimbabwe, Sudani y'Epfo na Afghanistani, zose bikaba ari ibihugu bifise ibibazo bikomeye by'ubutunzi bikanarangwamo intambara. Abashakashatsi babajije abantu ku isi ngo bagereranye urugero rwabo rw'umunezero bafatiye ku bintu bitandukanye nk'umushahara ku rwego rw'igihugu n'urugero rwa ruswa.
Urakoze Robert Patrick Misigaro, nizere ko ariko wowe na ufite umunezero. Mukanye n'amakuru arambuye. Kazo kumakuru arambuye duhera mu Rwanda. Ubutegetsi mu gihugu bwashyizeho amasaha ntarengwa abafite amazu acuruza ibinyobwa batagomba kurenza bagifunguye mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona. Mu murwa mukuru Kigali ndetse no mu yindi mijyi nta kabari kagomba kugeza saa tatu z'ijoro kagifunguye. Mu duce tw'icyaro naho amabwiriza mashya aravuga ko bagomba gufunga imiryango saa moya z'ijoro. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umugenzi wanjye Jean-Claude Mwambutsa uri mu murwa mukuru Kigali. Mwambutsa, ngira ngo ubwo duheruka kuvugana ejo aya mabwiriza yari ataraza, barambwira ko Mwambutsa ataragera ku murongo wa telefone, ariko inkuru turayigarukaho mu kanya. Reka tubanze tunyirukire hakurya mu Burundi, aho leta ivuga ko nta mpungenge itewe n'uko icyorezo cya corona kitaragera mu gihugu hagati kugeza ubu gishobora kubangamira ibikorwa by'amatora ateganyijwe mu gihugu mu kwezi kwa gatanu. Nubwo bivugwa gutya ariko abategetsi baraye bafashe ingamba nshya zo guhagarika itangwa ry'impushya zo kwinjira mu gihugu bita visa mu rwego rwo gukumira ubwandu butaragera mu gihugu. Cyakora ngo ibikorwa bisanzwe bihuza abantu benshi bizakomeza mu gihugu ku buryo busanzwe. Ibikorwa byo kwiyamamaza bizatangira ku mugaragaro mu kwezi gutaha kwa kane, ukwezi kumwe mbere y'amatora rusange azaba ku itariki ya 20 z'ukwa gatanu. Nyine navuganye na Jean-Claude Karegwa ashinzwe itangazamakuru mu biro bya Perezida Pierre Nkurunziza, ntangira mubaza niba nta zindi ingamba zifatwa mu gihugu hagati.
Ingingo zifatwa mu gihugu ziba zivanye n'ibihe igihugu kigezemo. Igihugu rero kirakurikira intumbero itangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS, hari mu bushiranganji bugaheza bugafatira kuri izo ngingo bugaca bufata ingingo mu gihugu Sija yenu kikihugu mugihugu vimeze. Hariho n'umugwi udasanzwe washizweho n'umukuru w'igihugu ukurikirana ku munsi z'icyo kibazo. Ingoro zimaze gufatwa nizijya mwumvise, izindi zizofatwa mu gihe hazogaragara yuko koko icyo kiza kibangamiye igihugu ku rugero ibindi nk'ibihugu by'Ubutaliyano cyangwa by'Ubushinwa cyangwa ibyo bya Buraya bigezeko. Mugabo no munsi rero ingingo zafashwe ni izo kuzitira tutaronegwa, bise umuntu akonegwa afata izindi ngingo nshasha.
No kuvuga ngo muri iki gihe twitegura impera z'icyumweru ni igihe abantu baba bahuze cyane kurusha yindi minsi, bajya kwidagadura, kwishimisha, ibi byose bizakomeza nta kibazo?
Ibyo bizokomeza mu Burundi mugaba abantu aho hose bahurira bakisunga zangi ngo z'ubushanganzi bw'amagara y'abantu z'ugukaraba, z'ukwirinda kuramukanya, kwirinda kwegerana. Ikarizi ni ngo zafashwe, urumva ni ngingo zidasanzwe, ni ngo zitahoraho. Abantu naho bahura nibahura bakifata kumwe bari basanzwe bifata, biraboneka ko hari ikintu cahindutse ukuntu bigenza mu mahuriro bahuriramo.
N'icyorezo kiri ku isi yose kandi kirimo gutuma ibikorwa bikomeye byategurwaga mu bihugu bitandukanye ku isi bisubikwa. Mu Burundi nubwo kitarahagera ariko nta mpungenge mufite ko gishobora kubangamira ibikorwa by'amatora rusange mwitegura mu kwezi kwa gatanu?
Nta mpungenge nimwe dufise, nta nkeka amatora mu Burundi ategerejwe mu kwezi kwa gatanu azoba. Ubu turi mu kwezi kwa gatatu, gushira ukwezi kwa kane, dusigaje iminsi cumi ngo twinjire mu kwezi kwa kane. Mu kwizera kwacu no gukora kwacu turabona neza na icyo kiza, nta numwe azovuga ngo imvura iragwa binyagira cyangwa unyagira bungera b'inyana ngo rishika ngahe iwacu. Mugabo naho cyashika turizera neza ko mu gatanu kitazobashika ku buryo cobangamira amatora, kuko cobangamira amatora mu gihe cyo cabaye ikiza cyakwiye igihugu cyose, yakwiye abanyagihugu bose, hafashe zijya ngingo ngaziyo zifatiye kuri mu ngwano n'utubona mu Butaliyano n'ahandi.
Ni ukuvuga ngo n'ibikorwa bibanziriza amatora byo kwiyamamaza rero biteganyijwe ukwezi kumwe mbere y'ukwa gatanu nabyo bizakomeza nta kibazo?
Bizokomeza nyine none wumva gute amatora yo ivyo bikorwa bitabaye, ivyo bikorwa nizo bitangurira amatora, ivyo bikorwa bizotangura itariki 27 ndamukiza ukwezi kwa kane, hanyuma amatora nayo aheze ari ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatanu. Kugeza kuri uno munota tuvugana ibintu bimeze neza cyane, dufata ingingo nk'uko ibintu bimeze neza. Kandi Burundi ni igihugu kitameze nk'ibindi bihugu, twamatwara yose turabisubiramo, ni igihugu cyaha Imana ikibanza cya mbere. Iyo mana nayo niyeze ikakizitirira, ikakirinda ibyago byose, tujya mbere ibyago bitera mu isi, ibyago byarateye hirya no hino ku isi, mugabo bigaca inyuma y'u Burundi. N'uburundi dufite ukwizera kwacu ko uwo Imana twayisasiye indaba, twayisubaza kidasanzwe, izo biza nayo turinde ivyo byose mwibaza ko bishobora gushika.
Ni ukuvuga ngo Burundi ntabwo burashikirwa n'iki cyorezo kubera ko bukunda Imana kurusha ibindi bihugu?
Icyo ndacemeza ntacemanga, ariko kandi nituvuga ngo nico hashika, icyo bituma twiteguye twafashe ingingo zijyanye n'uko tumeze uno munsi. Mugabo uvyaje cyangwa ubyemera, iki ni igihugu novuga yuko gifitanye amasezerano n'Imana adasanzwe.
Jean Claude Karegwa ushinzwe itangazamakuru mu biro by'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza mu Burundi. Tukirangwa mu Burundi rero ku bijyanye ndetse n'ayo matora, urukiko rurengera ubusugire bw'itegeko nshinga rwategetse ko Domitien Ndayizeye umukandida ku mwanya wa perezida mu matora y'umukuru w'igihugu yemererwa kwiyamamaza nk'uko yabisabye. Iki cyemezo cyaraye gifashwe n'urukiko gitesha agaciro imyanzuro ya komisiyo y'amatora Seni yari yatangaje ku itariki ya 11 z'uku kwezi ko Bwana Ndayizeye wategetse u Burundi nka perezida hagati ya 2023 na 2025 atujuje ibisabwa, bityo yangirwa kwiyamamaza mu matora. Bimwe mu byashingiweho na Seni mu kumwangira birimo icyo komisiyo yise imikono ituzuye y'abantu basabwa n'amategeko. Navuganye na Domitien Ndayizeye ubwe ntangira mubaza niba urukiko ko twaramusabye indi mikono mbere yo gutesha agaciro icyemezo cya Seni.
Oya, ntabwo bansaba.
Wari ubyiteze ko bakwemerera kubandanya cyangwa ni ibintu bigutunguye?
Oya, jewe iyo ndiko ndabura nawe, na mbere nigira Sentare. Cya kabiri, iyo Sentare jewe ngomba kuyishikiriza ibyemezo mbona yuko bifashe, nsanzwe jewe washaka si ubwa mbere mbura. Jewe kuvaho naburaniye hose mfungwa ntapfungwa. Muzobaze igituma ubaze inyoni, nta na hamwe jewe nigeze nshinga.
Wari wajuriye nk'umukandida ku mwanya wa perezida cyangwa mwari mwajuriye kandi mushaka no kureba ko urusobe rwanyu rw'amashyaka ruzaniyamamaza ku yandi matora arimo nk'abashinga amateka?
abambere batanguye kwigira amadosiye mu rujya mu rujya byo gutegura amatora nabiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Niyo rero batanguye kuvuga yuko iyo dosiye ituzuye, jewe rero umva nacinjurira imbere y'abandi bose. Bwa kabiri nuko hariho n'ibindi byegeranyo byagiye biratangwa mu gihugu, haba mu byerekeye abahanuzi bo mu makomine, haba no mu byerekeye abiyamamariza kuba abashingamateka. Ayo madosiye twagiye gusanga hariho inzitizi nyinshi, kuko ari seni ari n'abategetsi bamwe bamwe barabyivanzemo bakagenda babuza inzego z'uwo mu kujya gutegura amatora mu gihugu kutiga amadosiye y'ugo runani rwacu. Twebwe rero byatubereye urujijo kugeza n'aho ejo hirya y'ejo bashikirije yuko intonde zagiye ziratangwa z'ugo runani batazemeye ngo ni ukubera yuko harimwo abantu batazi.
Ibyo muzabyitwaramo gute?
Aho naho nyene twamaze kujurira. Twebwe tubifata yuko ari amananiza ariko arategwa n'abantu twibaza yuko banyegeye ahantu bakoresha seni, bakoresha n'abandi bategetsi bo mu gihugu kugira ngo baburabuze ubwo runani kubandanya. Kubera iki? Twebwe tuzotinda tubimenye, sinotangura kubivuga. Ariko naho nyene ntushobora kubwira umuntu ngo ntashobora ngo kwiyamamaza ngo kubera yuko afite abantu bibaza yuko batari mu migambwe igize ugo runani, mu gihe tuzi neza yuko umunsi ku munsi ngaha bamwe ariko baratangaza yuko Sende DFDD yatwaye abanywanyi ba CNL, yatwaye abanywanyi baranaka. Urumva muri iki gihe abantu bagenda mu migambwe no mu nani bashaka.
Ibikorwa byo kwiyamamaza bizatangira mu kwezi gutaha kwa kane. Hari impungenge ufite yuko bishobora kubangamirwa n'inzego izo arizo zose cyangwa se n'ayo mananiza umaze kuvuga uvuga ko ushyirwaho?
Ayo mananiza jewe urumva mu kibanza cyanje ntayahari, kuko ayo wanje yaheze. Ubwo yandi mananiza asigaye na yerekeye urunani ubwayo ni bya bindi bashobora kukwemerera ariko bakakwaka ibikugize. Ariko ibyo ntacyo uwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu ntarura ku mugambwe wiwe cyangwa ku nani ziwe, aharura amajwi ku barundi bose.
Domisiye Ndayizeye, reka noneho dusubire i Kigali ku nkuru nari maze kubabwira mu kanya yuko ubutegetsi bwafashe icyemezo cyo gufunga utubari mu murwa mukuru bitarenze saa tatu z'ijoro mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya coronavirus. Ku murongo wa telefone none ni kumwe na mugenzi wanjye Jean Claude Mwambutsa. Mwambutsa, nimba unyumva wadusobanurira gato ku bijyanye n'ayo mabwiriza mashya yafashwe mu murwa mukuru Kigali.
Ndakumva neza Frida, amabwiriza yafashwe mu mwanya muto ushize afashwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, akaba ategeka umujyi wa Kigali abacuruza ibinyobwa no kuvuga ngo tubari mu mujyi wa Kigali ndetse n'indi mijyi ikomakomeye kutarenza isaa tatu bagifunguye, naho mu yindi bice by'icyaro ho ntibarenze isaa moya bagifunguye ayo mazu y'ubumweru.
Ngira ngo saa moya ziri hafi kugera mu Rwanda, ariko usibye n'ibyo ngibyo byo gufunga utubari hari ibindi byemezo byafashwe ku bantu cyane cyane abacuruzi barimo kuzihanika ibicuruzwa bigurwa n'abantu benshi. Ibyo ngibyo byo bimeze gute?
Nibyo Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubucuruzi niyo yakubejo yavuze ko yamaze gufatira ingamba abacuruzi bongera ibiciro, kandi kuko byavugwaga ko ibyo biciro byongerwa ahanini ku bijyanye n'ibiribwa gusa. Ntiyavuze ibiribwa nyirizina byongerewe, ariko muri rusange yavuze ko hari amaduka arenga 20 bamaze guhana kubera kongera ibiciro.
Baba bigeze batangaza icyo bayahanishije ayo maduka?
Harimo abo bavuze ko baciye amafaranga ashobora kuzamuka akagera kuri miliyoni n'igice cyangwa n'eshatu, ariko ntabwo ari igihano kimwe cyagiye gihabwa iduka runaka, biraterwa n'ingano y'icyaha bakoze.
Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Aya makuru rero ni amakuru yegerekeranye n'icyorezo cya coronavirus ahinduka umunota ku wundi. Turakurikirana kandi ushobora kuyumva no kuri bbc.com. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye saa moya zabonye iminota 11 mu Rwanda no mu Burundi. Kuri Facebook uratwumva na tureba, jya kuri Facebook ushakishe BBC Gahuza, nyuma akakaruhuko gato cyane turagaruka ku yandi makuru.
mugihe icyorezo kitarabonerwa umuti cyangwa urukingo bimwe mu byemezo bikakaye nkuko maze kubyumva nk'ibyafashwe n'ubutegetsi mu Rwanda I Kigali birimo gutuma abantu batabonana ku buryo bwinshi kugira ngo bakumire ubwandu bw'iki cyorezo nk'imikino ndetse no guhagarika ibitaramo n'ubukwe iyi ni ingingo ikomeye kandi abategetsi bavuga ko zikenewe mu rwego rwo gukumira ubukana bwa COVID-19 ariko nk'abakora umwuga wungukira ku biterane by'abantu benshi byahagaritswe bo byababayeho gute inkuru twayumva mu kanya n'umuhanzi Kidumu reka tubanze duhere mu nkambi mu buzima bw'inkambi ni bumwe bubamo ibiuzima bukomeye nko kubura ibikoresho by'isuku by'ibanze bikenewe mu bisabwa n'abakora mu rwego rw'ubuvuzi kugira ngo ukwirinda iki cyorezo bishoboke twavuganye n'abari mu nkambi ya Nyarugusi kumva icyo babayeho nuko bameze mboga na Frank Kaze umurundi uba mu nkambi ya Nyarugusi ntangira mubaza uko ubuzima bumeze
mu byukuri birateye ubwoba cyane kuko ntitubona mbega hamwe muri no kandi cyoramuka kidushikiye byo na gute na bujya dusanzwe dufite ikibazo kivugwa muri rusange haba hari Nyarugusu haba Mbuta haba Mutenderi dufite ikibazo kijyanye n'ibintu byivugwa by'amagara y'abantu kuva habaye inyurana hagati ya Red Cross n'ishyirahamwe MTI n'Ibikorwa International harabaye ikibazo rero kidasanzwe gushikaho Red Cross yanga kubisira iyo MTI bica bituma rero abantu imiti yari isanzwe itavura neza Red Cross
Red Cross ubwo ni uwa muryango utabara imbabare Croix Rouge
yego niyo yari isanzwe ifite ibyo bikorwa by'amagara y'abantu hano mu makambi kuva harabaye inyurana ivugwa byigeze bifata neza abarwayi abantu ngo bavugwe gushika none munsi ndakubwira ni kibazo kidasanzwe ushize ko icyo kiza aho buca kidodorera mu ikambi y'impunzi bakabugesera kuko burongoye ikambi uwo twita Makazi aheruka gukoranya inama abakozi b'Imana abapateri arababwira ko yatakugurura amashengero kuyubara kujya mu kigo cy'abantu benshi abantu bakamenyera kutaramukanya mu maboko ibintu nkamwe nivye ni ukuvuga rero turafite ubwoba bwinshi cyane mu bijyanye n'icyo kiza cya coronavirus uravye ingene inkunzi aho zibaye ukaraba hageze gupfukira imfungugwa abantu bategereje kugundana bakaba benshi ni ukuvuga ni ibintu bifite ubwoba cyane
se hari abayobozi ba Tanzania cyangwa se abandi bashinzwe impunzi baza kubasobanurira amakuru arambuye ku bijyanye n'iki cyorezo
cyo rero ni ikibazo abantu benshi mbere hano usanzwe ya mico y'ikirundi bariramukiraniraza bakaramukanya bisanzwe guhana yambo bakaganira ya mico nyine y'ikirundi nk'abantu abategetsi turabona baraza gusigura cyane ikijyanye n'icyo cyorezo cya coronavirus uretse iyo nama urongoye ikambi Makazi aheruka gushyikiriza muri nama
mwaba mufite amazi ahagije mu nkambi ashobora gutuma abantu bakora ibyo bikorwa by'isuku byo gukaraba intoki bimeze gute
imase kandi biratangira ku gihe hari igihe hari amasaha yarekura hari amasaha usanga bayugaye urumva nabyo ko ari ikibazo kandi barayugira mu gitondo ugatanga gushika nka saa yine bayahagarikije nk'ubu bayuguruye kandi mu kanya ugasanga barayakoresheje kugera ku mugoroba bagaca bugara urumva ko nabyo ushyizemo iby'isuku urumva ko byasuku ritaba ari kibaye
Frank Kaze umwe mu barundi b'impunzi bari mu nkambi ya Nyarugusu aho ni mu nkambi y'impunzi ariko se nk'abakora umwuga wo kungukira mu biterane by'abantu benshi byahagaritswe n'amareta atandukanye ku isi bo babayeho gute umwe muri bo ni Jean Pierre Nimbona uzwi nka Kidumu Kibido aba mu mujyi wa Nairobi muri Kenya kimwe mu bihugu byatangaje ingamba nshya zirimo gutegeka ifungwa ry'utubari twose n'amazu y'utubyiniro guhera ku wa mbere w'icyumweru gitaha navuganye na Kidumu ari mu rugo iwe ntangira mubaza we nk'umuhanzi uko abayeho
n'ukuri ibi bintu jewe nari ndabizi yuko tuzobwirwa kudasohoka muhira hari ntambara tuvuge hari ngwano ibintu ngije canke hari imyuzurira y'imvura ibintu ngije sinari ndabizi yuko umunsi umwe ingwara izotuma isi yose ija mu kintu nokwita ko ari kuvrefe urabona kabisa yuko isi yose imeze nk'umengiri mu ntambara aho atarusasa uruvuga atabombi pasuka ariko abantu bose ubwoba bwabatekeye kubera gutinya gusa kwanduza ingwara iri kiratuma isi yose igumira ibi kuntu twabigize twari tuko turabibona ukuntu bitangura cyatangura gusoma ivyo mu nzu tuzokoresha ariko n'icyo ziko bizomara igihe kingana gute urumva tuguma duteka injya dufise mu nzu hanyuma abana nabo barabaturindikiye ku ma internet ubu tubana n'abana muhira amashuri yose yarugaye urumva n'ibintu bigoye kabisa gutahura kuko akazi kacu twebwe dukora ahantu hahurira abantu benshi rero ibyo bidakishoboka urumva cha tukera muhira ukutangura yo kwicara urumva nta kazi gushika isi irose umuti w'ingorane tufise wa coronavirus
hari ingorane bimaze kukugiraho wowe by'umwihariko nk'umuntu w'umuhanzi nk'uko ari umaze kubivuga ubonera inyungu ahantu hateraniye abantu benshi none ubu ngubu bakaba babiciye
sana natakaje sana kuko jewe ije nije nyinunze nchuraranga kuva ku munsi wa kabiri gusha ku munsi wa Mungu rero nagicuraranga ubuzima narisanze mbayemo burahindutse rero kandi kuvyerekeye kutangura kwikora ku ntega bizoza urumva ibintu byoroshye sininjiza nguma njya ije nakoreye gusakera
hari nk'ibitaramo waba waragombye gusubika wateganyaga gukora muri iyi minsi cyangwa mu minsi yashize
yego Mombasa nari mfise concert ipasika yabaye cancelled kuko Mombasa County yahagaritse ubuzima ngubwo bwose bw'ama night clubs ububare amahoteli ibintu nk'ibyo hanyuma narifije igiteramo ariko ndatekanya gukora Kampala nacone ahubwo na telefone niba kiyitaba kuko babujije bafatanije bareka nabo
nkaho ngaho uri mu rugo ujye ufata nk'akanyenda ugahimba nk'indirimbo nshya igihe ibi bintu byose byarangiye ushobora kuzageza ku bakunzi bawe cyangwa urimo wirebera makuru na televiziyo
ndabikomeza kuko ibisaba guhimba byose ndabifite
ari nk'indirimbo zo waba warahimbye muri iyi minsi umaze uri mu rugo
yego yitwa atuwacani maze kuririmba kubera kuguma mu nzu
wacishirizaho gato nkumva
oh yandatinya korosha nandura korona
oya nta korona iba muri mikoro hano
imyuka igoma ni telefone nayikinye yiwanye
ari nk'abakunzi baba badaheruka kukumva bashobora kugira amahirwe yo kumva ijwi ryawe ngaho babwiye
Nimpende nani kamati wewe Nende kwa nani mwengine kutafuta penzi Imelizika na penzi langu umenipa Kwa sasa macho zangu hazioni mtu mwengine Kama vile simba amekula kashiba Sitaki mtu mwengine wala kitu kingine
Imbaraga zaheze kabisa ingufu zaheze hanyuma kandi n'inyota yo kunywa amazi yose yaheze meze sawa nguma nicaye nguma samara ariko nakuraba ariko coronavirus irakaranduka irakagenda kabisa icyo kintu cyaje kutwononera umufuko wacu hanyuma no kuzana kwikekana mu bantu aho umuntu yasamuye bimwe bisanzwe gusenje kwasamura se abantu baca biruka bibaza uko umenga urabanduje kandi
Mimi na we watu watani
Ana loko kiyosu
Ako karirimbo hatua chani gashoje ikiganiro nagiranaga na Kidumu Kibido ni na ushoje ibiganiro byacu byo kuri uyu wa gatanu nize ko kagutera akanyamuneza muri bibe bikomeye isi irimo ni mugifite amahirwe yo kuba utarando niba ari gugifungura radio yawe rero nakwibutsa ko mu Rwanda leta yafashe ibyemezo byo gufunga utubari mu rwa mukuru Kigali kugeza guhera saa 3 z'ijoro uhere kuri uyu wa gatanu mu rwego rwo kwirinda ubwandu bushya bwa coronavirus mu Burundi ho leta iravuga ko nta mpungenge ifite zitewe nuko icyorezo cya coronavirus kugeza ubu kitaragera mu gihugu gishobora kubangamira ibikorwa by'amatora ateganyijwe mu gihugu mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka hanyuma aya makuru utabashije kuyumva ushobora kujya kuri bbc.com aya makuru kandi azakomeza no kugaruka kuri iki kibazo cya coronavirus imboni mvano y'ejo nicyo izagaruka aho uramutse ufite ibibazo twabahaye ijambo muzabyumva rero muzaganira n'abahanga mu rwego rw'ubuvuzi n'ejo kuwa gatandatu yarayobowe na Florentine Kwizera ndi Prudence Njumba ushobora kongera kumvugiye no kuri Facebook ugashaka BBC Gahuza ushobora no kwasanga andi makuru tabashije kumva hano kuri radio mu gihe cy'iminota 30 ufurije ubuzima buzira umuze muri iki gihe gikomeye urarajyana n'impera nziza z'icyumweru.